na.
Muteza matwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bamwe nyishuti zacu mwiriwe neza mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu naho mu Burundi ijwi rya Amerika iravugira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Mujye no ku rubuga rwacu rwa internet wa3@ radio yacu voa@.com mukurikire aya makuru uko turimo tuyabagezaho. Ingingo z'ingenzi: u Burundi burategura ibarura rusange ry'abaturage mu mwaka utaha.
Iyi rusansuma izotuma turonka ibiharuro byinshi leta y'u Burundi n'abayifasha bazokorera ko mu migambi y'iterambere.
Uyu ni Ndayishimiye Nicolas, umuyobozi w'ibiro by'igihugu bishinzwe ibarura mu Burundi. Leta ya Uganda yimye ikindi gihe. Ishami ry'uburenganzira bwa muntu rya Loni ryafunze rero ibiro byaryo by'i Kampala. Ikaze, muri kumwe na Thomas Kandirindi. Amakuru yo hirya no hino ku isi, nk'uko narimaze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi, umuryango w'abibumbye Loni wafunze ibiro byawo by'uburenganzira bwa muntu by'i Kampala. Guverinoma ya Uganda yanze kongera igihe cy'amasezerano bari bafitanye yarangiye rero. Ibindi kuri iyi nkuru Diane Nini nahazwe.
Igisata cha ONU kijejwe agateka kazi na muntu kizokugara burundu ibiro vyacu bikuru biri i Kampala ku murwa mukuru wa Uganda kwa gatandatu w'inondwi. Amashami y'ico gisata ari mu gisagara cha Guru kizuga kabiri mu bunini muri Uganda, hamwe no mu gisagara cha Moroto yo yugaye mu misi heze. Igisata cha ONU kijejwe agateka kazi na muntu cari kimaze imyaka 18 gikorera muri Uganda. Komisere mukuru w'ico gisata Volker Turk yatangaje ano makuru agira ati: "Birababaje ko ibiro vyacu muri Uganda bigiye kugara. Imyaka 18 twari tumaze muri ico gihugu, twakoranye neza n'amashirahamwe aharanira agateka kazi na muntu, abanyagihugu bava mu mice itandukanye na leta mu ntumbero yo guteza imbere no gukingira agateka kazi na muntu muri Uganda." Ibiro bikuru vya ONU bijejwe agateka kazi na muntu mu vyo bivuga ko vyashoboye kurangura imyaka 18 kandi vyishimiye mu gihe vyari ku butaka bwa Uganda, harimo gufasha ico gihugu guteza imbere amategeko atandukanye akaja ku murongo w'amategeko mpuzamakungu. Aha ariko Volk Turker atwara ishami rya ONU rijejwe agateka kazi na muntu ku isi aragwa akagaruka agira ati: "Naho hari intambwe Uganda yateye, impinga iracari ndende mu byo kubahiriza agateka kazi na muntu." Mu burorero ONU itanga mu bisata bikiyaje ishinga, harimo icuka kibi abaharanira agateka kazi na muntu n'amenyeshamakuru bariko bakoreramo mu gihe Uganda yiteguriye amatora rusangi yo mu 2026. Mu itangazo ONU yasohoye uno munsi, yagarutse kandi no ku itegeko rishasha rihasha abakundana bahuje ibitsina. Iryo shyirahamwe rivuga ko rije ryatanguye kugira ingaruka mbi ku banyagihugu bo muri Uganda.
Radio ijwi rya Amerika. Guverinoma y'u Buholandi yo yahagaritse by'agateganyo ubutwererane bwayo na Nigeria kubera kudeta yo ku itariki ya 26 y'ukwezi gushize kwa 7. Eugene Mukankusi yaduteguriye inkuru.
Byavuzwe mu itangazo ryashyizweho hagaragara uyu munsi kwa 5. Ubuholandi busanzwe bushyigikira porogaramu zitandukanye mu gihugu cya Nigeria n'ubufatanye mu iterambere no mu bijyanye n'umutekano binyuze muri guverinoma. Cyakora bwavuze ko budashaka gushyigikira abakoze kudeta. Muri iryo tangazo, guverinoma y'u Buholandi yongeyeho ko irimo kureba uko yafasha mu zindi gahunda z'ubutabazi muri Nigeri biciye muri ONU no mu yindi miryango mpuzamahanga cyangwa ku bafatanyabikorwa b'imbere mu gihugu. Kuva habaye kudeta, ibihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi byahagaritse imfashanyo yabyo, nubwo Nigeri ari kimwe mu bihugu bikennye ku isi kandi kikaba ahanini kibeshejweho n'inkunga ituruka hanze. Hafi kimwe cya kabiri cy'ingengo y'imari y'umwaka iva hanze. Bitewe n'uko ikize kuri uranium no kuri peteroli kandi ikaba igira uruhare rukomeye mu rugamba ku barwanyi ba Kiyisilamu mu karere ka Sahel, Nigeri ifite ikivuze gikomeye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubushinwa, Uburayi n'Uburusiya.
Ijwi rya Amerika tujye muri Ukraine. Ukraine ivuga ko yakoresheje drone zirwanira mu mazi itera amato y'intambara y'Uburusiya mu cyambu gikomeye cya gisirikare ku nyanja yirabura, zangije bumwe muri ayo mato. Ni kimwe mu bitero Ukraine imaze iminsi ikora ku butaka bw'Uburusiya muri iyi minsi. Fidele Niyongabo.
Izo drone zigwanira mu mazi zasambuye ubwato bw'ingwano bw'Uburusiya yamara abategetsi b'Uburusiya bugatangaza ko batesheje ico gitero. Ubwa mbere ikivuko gikoregwamwo imirimo y'ubudandaji gikozwe ko igitero mu mezi 18 ingwano imaze muri Ukraine. Ico kivuko gifise ikibanza cy'igisirikare kigwanira mu mazi, ikibanza gikoregwamwo ubwato, kikaba kandi igikomeye cyane kuvyerekeye gushorera ibidandazwa mu mahanga. Ibimenyesha makuru vya muri Ukraine vyerekanye amasanamu ku mbuga ngurukana bumenyi yerekana ubwato bw'ingwano bw'Uburusiya bwasambuwe. Ubwo ni ubwato butwara inteko n'ibikoresho bya gisirikare biremeye. Bwari bwarungitswe ku kivuko mu mwaka wa 2014 kugira busanugwe nk'uko byamenyeshejwe n'itangazamakuru ryo mu Burusiya. Yamara abategetsi b'Uburusiya barahakana ivyatangajwe na Ukraine, bavuze ko batesheje igitero cya Ukraine, bamenyesha ko ubwato bw'ingwano bw'igihugu cabo bugenzura ikibanza kiri mu gisirikare kigwanira mu mazi bwasambuye drone za Ukraine zibiri zigwanira mu mazi. Igitero Ukraine yakoze kuri uyu wa gatanu kiri mu bitari bike kigize iminsi gikora ku butaka bw'Uburusiya. Mu ntango z'indwi, drone zarononye inyubakwa y'amagorofa menshi ku murwa mukuru w'Uburusiya, Moscou.
Diane Ninene hazwe uje ni Mukankusi, nawe Fidele Niyongabo, murakoze kutugezaho ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Nshuti zacu ni kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi no kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu, naho ni mujyeyo mudukurikire. Kuri uyu wa gatanu, u Rwanda rwijije umunsi ngarukamwaka w'umuganura ku rwego rw'igihugu. Umuganura wabereye mu karere ka Rutsiro hamwe n'abakozweho n'ibiza. Iyi nkuru turacyayibatunganyiriza, turaza kuyibagezaho ku buryo burambuye mu makuru ataha. Naho mu Burundi, leta irimo irategura ibarura rusange ry'abaturage mu mwaka utaha w'ibihumbi 2024. Ivuga ko muri iki gihe Uburundi bufite abaturage miliyoni 16 n'ibihumbi 269 111. Ni inkuru radio Ijwi rya Amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi. Murayigezweho na Thierry Yves Ndayishimiye ukorera i Kigali mu Rwanda.
Mu bikorwa bimaze kurangurwa n'uwo mugwi, harimo itegeko riwugenga ryatewe ku mukono n'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2020. Abagize ibiro byawo bashyizeho mu mwaka w'2020 hamwe no gutangura igicapo kizisungwa muri urwo rusasuma. Harimo kandi ihugurwa ry'abamenyeshamakuru bo mu maradiyo atandukanye bazoshikiriza ingene urwo rusasuma ruzoba ruriko ruragenda. Nicola Ndayishimiye, umuyobozi mukuru w'ico kigo, yabwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika igitu maharatunganyijwe iryo hugurwa ku bamenyesha makuru.
Iyi rusansuma izotuma turonka ibiharuro vyinshi leta y'u Burundi n'abayifasha bazokorerako mu migambi y'iterambere. Abamenyesha makuru nabo tubasaba yuko bodufasha guhimiriza abenegihugu kugira ngo bazokwitabire rusansuma atanu mavuyemo. Icyo ni igikorwa kinini tubasaba, kandi turazi yuko babishoboye mu bikorwa byabo, baze barahimiriza abantu bababwira ati yamara bitabire rusansuma.
Abamenyesha makuru baronkeje unyigisho mu mpera z'ukwezi kw'indwi guheze mu murwa mukuru wa politiki Gitega, bashimye ko leta itabibagiye muri uwo mugambi. Bizoza Adolphe, umumenyesha makuru wa Byizigiro, yabwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika ikintu nyamukuru yakuye muri iryo hugurwa.
Nihereye ko jewe ubwanje naratahuye iki gikorwa n'uburemere gifise, kandi naratahuye vyinshi ntari sanzwe nzi ku bijanye n'icyoro rusasuma zimaze gukorwa mu gihugu n'ivyo twiteze kuri rusasuma uru rugiye gukorwa, kuko rutandukanye n'izindi zari zarakozwe, kuko rukora cyane ku bisata nkoramutima vy'igihugu, uburimyi n'ubworozi. Dusabwa kumenya kandi tukamenyesha n'abandi banyagihugu bizofasha mu iterambere ry'igihugu.
Abo bamenyeshamakuru baribukijwe muri urwo ruganda amategeko y'umwuga azobagenga ico gikorwa. Amategeko azaratewe kw'ibikumu n'abarongoye amaradiyo akorera ku butaka bw'u Burundi. Mukeshimana Jeanne akorera Radio Nderagakura ari mu bashima ko bibukijwe amategeko agenga umwuga wo kumenyesha makuru.
baratwibukije amategeko y'umwuga mugabo kandi ayo mategeko barayatwibukije bayaroresheje kuri runo rusansuma ruzoba ngo baratubwiye yuko muri runo rusansuma ibyo tuzovuga tutazobivuga uko ariko kose cyanke uko tubibonye kose hanyuma baratwigishije amajambo makuru akoreshwa muri rusansuma umumenyesha makuru atarasanzwe azi
Urwego sense rujejwe gucungera ingene bimenyesha makuru na maradiyo bikora ruzoherekeza abamenyesha makuru mu gihe cha rusasuma. Posiye Karimwabo azobajeje ico gikorwa igibutse abamenyesha makuru ibijanye n'ico bazoba bagiye gukora.
Si bishasha bice bari bamaze no kuza baramenyesha makuru ku bindi bikorwa bikomakomeye by'igihugu. Ariko muri uyu mugambi basabwa kuvyitondera kujya nyine bama babigenza maze bakashikiriza makuru. Yohoye neza amakuru Kuchunetsa maze bakabwira barundi ekana makungu ingene uyo mugambi uzobugurusansuma rutsobari kuragenda kugira ngo noneho urusansuma ruzogende neza cyane mu Burundi
imiliyari 85 mu mafaranga y'amarundi niyo azokoreshwa mu bikorwa bya rusansuma nye nizina gwimirije mu Burundi umuyobozi mukuru w'ibiro by'ugo rusansuma akavuga ko hari ayo leta yategekanije ariko ko hari ayataraboneka Nicolas Ndayishimiye agasaba kunzi w'u Burundi gufasha kugira ngo ico gikorwa kizogende neza
uburyo no vuga yuko leta imaze guha biro ijejwe rusansuma imiliyari 46 ku miliyari zababa 85 zategekanijwe kugira ngo ibikorwa bya rusansuma bishobore kugenda neza numva yuko leta imaze gutanga no vuga ibirenze igice cy'amahera akenewe no kuvuga hafi bitigira 51% kwijana cy'amahera ya rusansuma akenewe hamwe ibintu byo gumuko no saba abafasha Burundi yuko bogerageza bagaterera baba mu buryo canke bwa bumenyi kugira ngo irusansuma izogende neza
ico gikorwa kizoba kigamije kumenya ibitigiri by'abantu baba ku butaka bw'u Burundi uburaro uburimyi n'ubworozi kikazorangurwa n'abantu barenga 15,000 barenga nk'uko umuyobozi mukuru w'ico kigo abivuga bitegekanijwe ko rusansuma ruzoba mu kwezi k'8 umwaka uza w'2024 atagihindutse
Ijwi rya Amerika ni na siporo n'imikino amakipe azakina kimwe cy'umunani kirangiza mu gikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru mu rwego rw'abagore muri Australia na Nouvelle-Zélande yose yaraye amenyekanye arimo 3 ya Afrika ariyo Maroc, Nigeria na Afrika y'Epfo Zambia ya kane yo yarasezerewe imaze gutsindwa imikino 2-3 ubu rero mugenzi wacu Fidele Niyongabo yavuganye na Steve Derek Ndizeye ukurikirana iyi mikino ari mu mujyi wa Brisbane muri Australia aho Nigeria izahura n'Ubwongereza kuwa mbere muri kimwe cy'umunani rero aratubwira amakipe azakina kimwe cy'umunani
Ihugu 16 kuri 32 byari byatanguye rino higanwa n'ivyo byaraye birose uburenganzira bwuzuye bwo kuzokina inkino z'igice 18 igifira icyanyuma ni ibihugu 16 ariko rero n'igishimishije nko ku mugabane wa Afrika muri ibyo 16 bitatu biva ku mugabane wa Afrika ingene rero inkino zitegekanijwe kuzogenda nuko inkino zizotangura kuri uyu wa gatandatu aho umugwi seruka y'igihugu w'Ubusise udotara mwitwe na Espanye mu gisagara cha Auckland muri Nouvelle-Zélande inyuma y'ugo rukino hazoca urukino ruzoca ruhuza umugiseruke y'igihugu wa Japan n'umugiseruke y'igihugu wa Norvège mu gihugu cha Nouvelle-Zélande na cyonyene izindi nkino zizoca zibandanya ku munsi w'Imana ahategekanijwe izindi nkino zibiri aho umugiseruke y'igihugu w'Uholande cyane wa Pays-Bas uzoshutara mu mitwe n'umugiseruke y'igihugu wa Afrika y'Epfo bita Banyana hanyuma inyuma y'ugo rukino hakazoca kurikira urukino zohuza mu mugisiro kiyugu wa Sweden na mugisiro kiyugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kumunsi wa mbere hazoca bizini nkino zibiri umugisiro kiyugu ubwongereza uzocutara mu mitwe no mugisiro kiyugu wa Nigeria hanyuma igihe cy'isaha zibiri minota mirongo itatu z'ijoro masaha ngaha muri Australia nuko umugisiro kiyugu wa Australia uzohuza ubwayi na Denmark inkino zibiri za nyuma zikazoca zikinwa ku munsi wa kabiri aho umugisiro kiyugu wa Jamaica uzocutara mu mitwe na Colombia hanyuma umugisiro kiyugu wa Faransa ugaca ukina n'igihugu cha Maroc.
Afrika twagize amahirwe imigwi itatu kuri ine yashoboye kunguruza nikiye cyatangaje
nimboneka rimwe nibyo nihiganwa rya mbere gitabwe n'ibihugu byinshi ariko rero ibihugu byaserukira Afrika byahora ari nka bine nyene ariko rero igitangaje nuko ariryo rya mbere mu mateka y'umupira w'amaguru na cyane cyane ku bihugu biserukira Afrika kubona ibihugu bitatu bironka uburenganzira bwuzuye kubandanya inyuma y'inkino zo mu migwi.
Muri iyo migwi naye amahirwe uyiha muri cyo kimwe cy'umunani ko ishobora no gushika imbere
ku bihugu byo muri Afrika nibaza yuko ibitangaza barabikoze nta wuzi yuko muri kino gice cy'umunani gishira icyanyuma hashobora kuboneka ibindi bitangaza hakaboneka umugwi ushobora kubandanya mu gice cya kane gishira icyanyuma ariko rero ku biro bihugu 16 nabyo nyene bigiye gukina zino nkino z'igice cy'umunani gishira icyanyuma biraboneka yuko gushika kuri uno mwanya bigoye kubona igihugu kifise amahigwe cyangwa ibihugu bizo bifise amahigwe menshi gusumba ibindi kuzotwara kino gikombe kuko hari nkuru kino rudasanzwe ruzohundi mu guseruka igihugu wa Sweden no mu guseruka igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho rero tugaca tubamenyesha uko nk'ibyo bihugu Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni ya mbere ku isi mu gihe Sweden iza mu kibano cya gatatu ku isi hari n'undi mugwi uri kuratangaza batari bake atari uwo guta mu ndasanzwe mu guseruka igihugu wa Japani ni igihugu kiboneka yuko gihagaze neza mwanyene umupira w'amaguru nyiru aho dotara mu mitwe na Norvege.
Mu kurangiza naho ku byerekeye icyo gikombe ku byerekeye ko categuwe abarorerezi ku byerekeye cyo no kwita ambiance ubona byifashe gute gushika ubu
igishimishije cyane muri zino nkino z'igikombe cy'isi yose cy'abakenyezi kiriko kibera muri bino bihugu bibiri bya Novelzeland na Australia twamenyesha yuko ari higanwa biboneka yuko yitabwa n'abarorerezi benshi ariko kandi twamenyesha yuko kuri uyu wa gatanu ishami ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA ryatangaje ku mugaragaro yuko amatike angana n'umuriyoni n'ibihumbi amajana indwi na mirongo itanu ariyo amaze kugugwa aho rero bakaba bamenyesheje yuko inyuma y'iminsi cumi n'itanu gusa iheze kino gikombe cy'isi yose gitanguye gukinirwa muri bino bihugu imbuga rero zicako izo nkino zirakurikiranwa cyane gusumba uko byagenze mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda mu ihiganwa nk'iri ryari ryabereye mu gihugu cy'ubufaransa ibyo rero akaba ari ibintu biboneka yuko zino higanwa naho ririko ribera mu bihugu bigoye yuko inkino zikurikiranwa ibikiriraho ku bihugu byo muri Afrika n'ibyo ku mugabane wa Aziya na Buraya biraboneka yuko ibitigiri by'abakurikirana zino nkino bishimishije cyane.
Murakoze
cyane.
Radio Ijwi rya Amerika guhera kuri kimwe cy'umunani kirangiza utsinzwe ahita ataha. Kuwa kabiri w'iki cyumweru nka buri mwaka ku itariki ya mbere y'ukwa munani kuva mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri isi yose yijihije umunsi mpuzamahanga wo kurwanya indwara ya kanseri y'ibihaha. Uyu munsi ntujya uvugwa cyane nyamara OMS ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ivuga ko kanseri y'ibihaha ari iya kabiri mu bwoko bwinshi bwa kanseri yica abantu benshi ku isi. Mu bihumbi bibiri na makumyabiri yahitanye abantu miliyoni ebyiri n'ibihumbi magana abiri na cumi. Iza inyuma ya kanseri y'ibere yo yishe abantu miliyoni ebyiri n'ibihumbi magana abiri na mirongo itandatu ku isi yose mu bihumbi bibiri na makumyabiri. Kanseri y'ibihaha kandi niyo ya mbere abagabo barwara mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere nk'uko OMS ibivuga. Bimeze bite rero mu Burundi no muri rusange? Hamwe n'abanywanyi b'Ijwi rya Amerika turabiganiraho na Dr. François ndi kumwe nayo yanonosoye ibyo kuvura abana n'abakuru indwara z'ibihaha harimo rero na kanseri yabyo ari Bujumbura.
Nuko byibaza nkuko n'abandi bashobora kubyibaza kanseri y'amahaha iriho mu Burundi nkuko iri mu bindi bihugu iri mu makanseri amwe menshi tubona mu barwayi bacu bo mu Burundi nkuko biri mu bandi barwayi bo hirya no hino mu isi.
Ubusanzwe kanseri y'amahaha, kanseri y'ibihaha iterwa n'iki?
burya ingwara za kanser biragoye kuvuga ngo neza na neza iki nico gitera kansere ku buryo bw'ikigo twahuye ntegeza kugwara kansere uko bigenda kose mugabo hari ibintu bimwe bimwe bituma ama kansere amwe amwe aba menshi gusumba igihe umuntu yavyiye yabifunguye cyangwa yarivyo banywa bayabinyoye aje mukwa binywa kugero gwisubiriza kuva imyaka myinshi araheza rera kagira amahigwe mabi menshi kugwara yo kansi ngwara ya kanse akuvyerekeye mahatwa kuvuga nka kanse nka gukunywa itabi abantu banywa itabi zaragaragaye ko muri abo bantu banywa itabi abantu benshi muri bo bahiza bakazogwara kanseri mu buzima bwabo kanseri ya maha hanyuma byongeye sikuvuga ngo ngo nakarari nyoye ngo ntiyagwaye kanseri si ukuvuga ngo abantu bose bagwaye banywa itabi baca bagwara kanseri ariko mu bantu bagwara amakanseri y'amahaha twasanze yuko twejewe n'abandi bose bagize ivyigwa kuri ivyerekeye kanseri y'amahaha ko 80% y'abagwayi bagwaye kanseri y'amahaha baba baranyoye itabi kandi kugera ururi hejuru ubivuga rero ko ukunywa itabi biri mu bintu bimwe bitera kanseri y'amahaha kandi noneho kunywa itabi ntibitera kanseri y'amahaha gusa biratera n'ibindi bibazo mu magara y'umuntu uburyo kenshi impanuro dutanga ni uko ubishobora kandi noneho ntinagoye abantu bokwizira kutaguha itabi kuko ahanini nta cyiza ritera atari icyo gihonona ahanini ego kuko nta munsi n'umwe umurwayi azaza kwivuza kwa muganga hanyuma muganga amare ati iyo ndwara urwaye nuko utanyoye itabi mugabo muganga azaba amare ati iyo ndwara urwaye nuko wanyoye itabi rero umva rero ko byumvikana yuko bishoboye riheba tayatane ko riri mu bintu bitera kanseri y'amahaha.
Dr. Ndikumwe nayo hari umunywanyi w'ijwi ry'Amerika witwa Maheche Aniset yanditse kuri Facebook y'ijwi ry'Amerika VOA radio yacu ati ubuhoho iriya kanseri y'amahaha izotumara kuko ikirere cy'Burundi cy'Bujumbura kirashafuye cyane umucafu w'ikirere ushobora gutera kanseri y'amahaha.
Murakoze cyane kuri icyo kibazo icyo twita mu gifaransa pollution atmosphérique la pollution atmosphérique irabise nk'uruhara mugabo urwo ruhara rwa pollution atmosphérique ntiruri hejuru nk'uko izindi polizini la fumée du tabac umwotsi w'itabi ufite uruhara runini kugwara kanseri rero biva no kwe nategera ibintu jewe uko mbona ibujumbura kandi mbaye siko ariho duhemye impemu mbi cyane gusumba mu bindi bisagara bayabanamba ni umuremesha ariko nongera ndamubara yuko igihe bayicura ko hari ibintu vyuka bibi ahemuka bishobotse iyo vyirinda hanyuma akongera akabirinda n'abandi kuko nimba afite uruhara mu kubitumiza vyuka bibi bihaba yoheza intererano yo kugira ngo nawe agabanye yuko vyoba cyane cyane ko ivyo bica biza muri mwe vya guhindagurika vy'ibihe bita changement climatique muzi neza ko ari ikibazo naco nyene yaba abemesi yaba Nations Unies bamaze guhagurukira kugira ngo tugitwame tugire ibihe vyiza ibice duhemwe impwemu nziza tugira imvura igwa neza izuba ryaka neza amazi meza kugira tugumane amagara meza kandi tugire n'umwimbu mwiza rero si ukuvuga ngo hari ngo Bujumbura niho hari izuka bibi gusumba zirengeje ariko uko biri kose twagerageza kubamenya twagira neza umwe wese guca ahambije hanyuma rero tugahuriza hamwe kugira ngo tugume dufise impembo duhema nziza.
Kuri telefone dufite Jean-Claude Van Damme, bwira umutumire aho uherereye ariko umubwire n'amazina yawe nyakuri.
Izina ni Jean-Yaremye Jean-Claude, mererereye Bujumbura nyine ni umunyeshuri muri kaminuza y'Uburundi. Mama tubwiye ko ingwara ijyanye n'ibihaha, ingwara yo mu bihaha,
kanseri.
Kanseri yo mu bihaha. Mama tubwiye ko bitewe n'ibihugu bikiri inyuma y'amajyambere iyo ngwara yibonekeza ku rugero rwo hejuru
mu bagabo.
Ku bagabo. None se mu bihugu bikizeho ntibyo biboneka cyane bitewe n'uko abantu baba mu ncungaro iba irimo amahinguriro menshi. Ikindi kibazo nagize ega mu gihe umuntu yaba amaze kuyigwara ni iyihe manuro yohabwa na muganga cyangwa se mu gihe umuntu yaba atarayigwara nizihe manuro yohabwa kugira ngo abashe kuba yokwikingira kugwara iyo ndwara? Nibyo bibazo byanjye. Murakoze.
Urakoze nawe Jean Claude we.
Ego.
Doctor.
Ego me. Ego, ndashimiye Jean Saint Claude kukunda daboro, ayashimiye ukurikirana ikiganiro, kandi bakatwitambira akurikiranye cyane cyane ko avuga ko yaratanga na telefone ni mu telefone, no kuvuga ko afise ukuntu kwitwareka cyane, ibiganiro nk'ibi bifasha abantu n'abandi kubyerekeye amagara yabo. Rero ku kibazo reka arabaza le cancer z'amahaha biri hose mu isi kandi onahereye, hanyuma kugira ngo mugire uti muri iki gice cy'isi niho hagwiriye gusumba ahandi, hari ibintu byinshi bituma ubwa mbere n'ubuhinga buba bunonosoye buteye imbere buhanitse ubumenya abantu bose bagwaye indwara bagwaye imbere y'uko bapfa, kuko ntiwibagire Jean Claude abantu nk'ayo iwacu ntibafise ubushobozi bukwiye kugira bashike kwisuzumisha igihe cyose bagwaye. Hari abantu bagwara bagaruhira kwitaba Imana batashikiye muganga, abo ni twizo twibwira tumenya icyabisha, hanyuma rero n'ababa bagwaye rero bagashika kwa muganga murandukaye n'ubuganga bumeze nk'aha mu Burundi, aho abantu bivuriza hose ntibafise urugero rumwe rw'ubushobozi kugira ibisuzumisha bikwiye cyane cyane mubyo gusuzuma kanseri byo bisaba ubuhinga buhanitse kugira ngo umenye neza ko umuntu afite kanseri kandi kanseri yariyo. Nibyo bituma rero mu bihugu biteye imbere abandi mu bihugu byacu ari umenga kanseri isanga ko atari nyinshi cyane, hanyuma mu bindi bihugu biteye imbere akaboneka ko ari nyinshi gusumba ahandi, kuko bo barafise icyo twita accessibility aux soins ihagije mfata nko mu gihugu cyo mu Faransa, nta muntu ari mu Faransa ngo arihe gushikira ngo ashobore ngo arihe kwivuza ashaka ibice bibiri bitari icyo kimwe ngo ahe iwacu, kandi byongeye mu bihugu bibiri iwacu biriko biriya biyace bikibonera gutera imbere. Nuko impande y'amakanseri hari izindi ndwara zishika cyane bigatuma zisamaza abaganga bakaguma babona ko igihe umuntu agwaye amahaha agwaye kuri ubu za ndwara imbere yo kwiyumvira izindi, izo hari nk'igituntu, hari nk'imisonga, hari nk'amasme, ibintu nk'ivyo indwara nawe wama wumva kenshi, bigatuma rero abantu bagire mwitwariko cyane kuri izo, ntibaheze ngo bibaze ko impande y'izo kuko hashobora kuba hari izindi ndwara cyane cyane yuko yaba asme, yaba tuberculose, yaba kanseri, ibimenyetso byerekana ko umuntu agwaye amahaha ni bimwe, hanyuma rero ni muganga heza akagira akamenya ukwene ivyo bimenyetso abitandukanye bivanye ku ngwara ziba bivuyeko, nabwo nureze rero n'ubuhinga tibya vyorahinda ibishorwa na bose. Hanyuma ku vyerekeye impanuro nubaha nuko hamwe na hera nuko mwokwirinda ibishobora kwirindwa, ni ukuvuga kwirinda kutumura itabi no kwirinda kuba ari kunywera iruhande, uko uzomara umwanya munini unywa itabi utumura ujya munsi w'itabi uwuhemuka wutumurirako niko uzogira amahirwe mabi ari hejuru yuko ushobora kurwara kanseri y'amahaha mu buzima bwawe. Kandi tubibutsa yuko kanseri itabi ridatuma gusa ingorane ya ntunde ya kanseri, hari n'ibindi byinshi ngiratwageze no kubiganira itariki 31 z'ukwa gatanu igihe wari umunsi w'umuhuzamakungu w'itabi. Turashobora no kubiganira n'ikindi gihe kuko itabi nabyo ingorane zabyo ni nyinshi, kuko nari nababariye kare nta muganga azokubera ati indwara urwaye nuko utanyoye itabi, muganga azokubera ati indwara urwaye nuko wanyoye itabi. Icyo gihe rero umuntu yogerageza akayirinda, nizo mpanuro mbaye ndaguha. Hanyuma umaze gusuzuma kanseri wakwifata gute? Ivyo muzobiganira na muganga azobagusuzumye, kuko inyifato ntizisa kuri bose, bivana n'ukwene umuntu abo abagwaye n'ukwene umuntu aba ameze n'ukwene umuntu ivyo ashobora kumva ibibereye kubera amagara yiwe ibibereye kugira ngo abe arabaho ashobore kurambana iyo ndwara yiwe.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turaganira kuri kanseri y'ibihaha. Umutumirwa ni Dr. François Ndikumwe, nayo ni umuhanga mu buvuzi mu by'indwara z'ibihaha kubana no ku bantu bakuze, nyine harimo na kanseri y'ibihaha. Kuri telefone dufite Batrie Febre, niko yanditse kuri Facebook y'Ijwi rya Amerika VOA radio yacu.
Amazina yanjye nyakuri ni Shumusha Jean Baptiste, ariko icyo kiganiro ni cyiza, ariko none tugize impungenge cyane kuba umuntu atangiye kandi kandi
uherereye hehe? Banza umubwire nawe uherereye.
Hereye mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo.
Ubumanuko mu Kirundi.
Ubumanuko.
Gusha ku ngingo.
Ibizihece kumva umuntu yakunywa iruhande itabi kandi ufite uburenganzira bwo kunywa itabi iruhande nawe ukande. Kandi hakaboneka n'izindi nganda zikora amatabi y'amasigara bakandikaho ngo bagashaka gufakana ko gatangaza ngo kumutari birabujijwe ngo byicuze none nkaone siyo yakora iki kandi giko itari byica ubuzima bw'umuntu nta iryo tegeko ribarishyiraho none ikindi kibazo mfite ese bateganya ko wenda bakora nk'ingingo zo kubatindukingire n'abantu bataba
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda iki kiganiro kibaye kirekireho gatoya kandi amakuru ahumuje ndabiseguraho rero ariko mbashimira cyane ko mwahisemo gukurikira Radio Ijwi rya Amerika n'ubundi icyo kiganiro mushobora kugisanga ku rubuga rwacu mu gice cya muri isanga amakuru rero turongera nanone kuyabagezaho mu mwanya mu masaha ari imbere murakarama